Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu, itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2016. Muri kumwe na Fidele Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo.
We're one American family, and when any part of our family starts to feel separate or second class or targeted, it tears at the very fabric of our nation.
Uyo ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama mu rugendo yagize mu gisagara cya Baltimore muri Leta ya Maryland umunsi wa gatatu, aho yagendeye musigiti w'Abayisilamu, avuga ko Abanyamerika ari umuryango umwe. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya gato. Yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse neza Aloyisi.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse mwese, muduteze amatwi. Igihugu cy'u Rwanda kiragirizwa kugira uruhara mu ruhagarara ruri mu Burundi. Raporo y'abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu bagenzura ibihano byafatiwe Congo ivuga ko u Rwanda rutororokanya kandi rugaha imyimenyerezo ya gisirikare abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi mu ntumbero yo gukura Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ku butegetsi. Iyo raporo yashyizwe ahaboneje ku munsi wa kane n'itororokanirizo ry'amakuru yo muri Amerika Reuters. Abo bahinga ba ONU bamenyesha ko babajije abarwanyi 18 b'Abarundi bari mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abo barwanya Leta y'u Burundi babwiye abo bahinga ko bakuwe mu nkambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu umwaka w'2015. Baciye bahabwa imyimenyerezo ya gisirikare. Iyo raporo ivuga ko mu babaha imyimenyerezo harimwo abasirikare b'u Rwanda. Iyo raporo yabonywe n'Ijwi rya Amerika ivuga ko abo barwanyi baherergwa imyimenyerezo ya gisirikare mu ishyamba ryo mu Rwanda, aho bigishwa ingene bakoresha amagrenade, amamine, amamorotiye hamwe n'amarokete. Abo bagwanyi bivugira ko batwagwa mu miduga ya gisirikare baherekejwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Babwiye abo bahinga ko amakompanyi imvugo y'igisirikare amakompanyi y'abarwanyi ashikane hagizwe n'abashika ijana bahawe iyo myimenyerezo ya gisirikare. Batandatu muri abo bagwanyi batanze ubwo buhamya bafise munsi y'imyaka 18, kandi ngo nabo babigisha barabona ko ari abana bato nk'uko iyo raporo ibandanye bivuga. Abahinga bawo nibavuga ko abagwanyi b'Abarundi binjiye muri Congo berekanye karangamuntu zabo za magendo zakorewe mu Rwanda kugira ngo ntihagire abantu babikeka muri ico gihugu. Nk'uko babandanya bavuga ngo umugambi wabo ni ugukura Perezida Nkurunziza ku butegetsi. Perezida Nkurunziza w'u Burundi yamye avuga ko u Rwanda rwisuka mu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na ambasaderi w'u Rwanda muri ONU Gasana Eugene, nawe ntiyitaba telefone yiwe. Mu makuru y'uyu munsi turabandanya turondera indongozi z'u Rwanda kugira zigire icyo zishikirije. Muri Santarafrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ni riratangaza ibirego bishasha byo gufata abagore ku nguvu byakozwe n'abasirikare ba ONU ba MINUSCA bagiye kugarukana amahoro muri Repubulika ya Santarafrika. ONU imenyesha ko hari abakenyezi bashika indwi bafashwe ku nguvu n'abasirikare ba ONU mu gisagara cya Bambari. Iryo shyirahamwe ribandanya rimenyesha ko abasirikare bakoze ivyo ari abavuye muri Leta ya Congo na Leta iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo bihugu bya Congo uko ari bibiri byasabwe kugira amatohoza yavyo kuri ivyo biregwa ku basirikare ba ONU bajejwe kugarukana amahoro. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch niyo ryamenyesheje ivyo ONU, kandi rivuga ko byabaye hagati y'ukwezi kwa 10 n'ukwa 12 umwaka uheze 2015. Amakuru ku magara y'abantu, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS riragabisha ko atagihugu cyo kwakira amaraso atanzwe n'abantu baje bava mu bihugu birimwo umugera wa Zika, umugera uterwa n'imibu. Uwo mugera ugwiriye mu bihugu vyo muri Amerika y'Epfo cyane cyane mu gihugu cya Brazil kandi ubangamiye abakenyezi bibungenze. Abaganga bakeka ko uwo mugera wa Zika woba hari ico wonona mu bwonko bw'abana bigatuma hari abana bavuka bafise imitwe mito cyane. Igihugu cya Espagne kimesha ko cyatoye uwo mugera ejo ku munsi wa kane mu mukenyezi yibungenzi yaramaze imisi avuye mu gihugu cya Colombia. Abaye umuntu wa mbere amenyekanye ko yafashwe n'uwo mugera ku mugabane wa Burayi. Nta muti uvura uwo mugera uraboneka, ariko amahinguriro y'imiti ariko arakora ibishoboka kugira akore urucanco rwawo. Perezida wa Brazil Dilma Rousseff yamenyesheje ejo kuwa kane ko bariko bakorana na Leta Zunze za Amerika kugira bakore urucanco rw'uwo mugera, ariko bamenyesha ko bizofata igihe. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yemeye gufashisha igihugu cya Colombia amafaranga n'izindi mfashanyo. Aho ni mu gihe Leta ya Colombia iriko yitegura kurangiza ibiganiro by'amahoro n'umugwi w'abagwanyi w'abagwanya leta warukirwana intambara imaze imyaka irenga 50.
Turagushimiye Alois Kumakuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya gato. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, umwanya w'amakuru iyo mu karere. Tuhere kuyerekeye u Burundi aho rwaruka ruri mu migambwe itandukanye mu ntara ya Gitega rwagiriza abaruyoboye mu migambwe yabo ko babakoresha mabi atandukanye kugira ngo bashikire ubutegetsi, ariko iyo baronse ibibanza vya politike ugu rwaruka ruca rwibagirwa ngo ahubwo ugasanga bariko barishura mabi bakoze. Ni mu biganiro vyari bimaze iminsi ibiri bibera i Gitega, bikaba vyari vyatunganijwe n'amashirahamwe y'urwaruka rufatanije n'abascout bo mu Burundi. Ni nkuru ya Fidel d'Antoine Nsabimana.
Ndikumwami Leonidas yari yaje aserukira urwaruka rwo muri FNL yemewe na Leta, avuga ko abanyepolitike babahendesha ibintu bidafasha kugira bakoreshe amabi no kwica birimo.
Nibaza ko byoba biva ku kuntu umujene abajene benshi usanga atabuzi bafise, ugasanga abanyepolitike baciye babacako nk'ikiraro kuko babaha uburyo babafise uburyo barashobora kubahenda kuko baba barihebuye kubera ubushomeri, ugasanga biroroshe kubahendesha agacupa canke utuntu tutanafadika mugabakaba bigatuma bashobora gukora ivyo batokoze, no kuvuga bijya bintu bacanamwo, ugasanga bariko bapfa utuntu tutanafashe, ugasanga bariko harajamwo n'ibintu vy'ubwicanyi rimwe rimwe.
Niyo nkuru siya yaserukiye ipron nayo nyene yemewe na Leta, avuga ko abanyepolitike bashitse ku nyungu zabo badasubira kwibuka ugwaruka gushikashitse ikindi gihe hageze kurondera amajwi.
Kenshi na kenshi habanamba ahubwo gusa barabakoresha mu gihe bagomba gushaka ku nyungu zabo za nyungu bamaze kuzironka cabibagira badasubira kugaruka ro kuhageze kandi kwabarondera kurondera amajwi, bakaba profita mu bukenesi rutuba bafise bakabwira yuko atakindi atari bo ari bo bashoboye kuhindura byose katuvyihoje ku isinzima bajene bagira rendagura ibintu byinshi mugubu unye nta bwigenge bafise nta buryo bafise ngo gutumiza ibintu bihinduka aho barabakoresha kugira ngo bishikire ku nyungu zabo.
Uno musore yajaserukiye umugambwe SNDDF duri ku butegetsi bavuga ko mu ntara ya Gitega atabibaza urwaruka ruri mu migambwe itandukanye bafitanye, avuga ko bibaniye mu mahoro n'umutekano ahubwo ko bavyumva mu zindi ntara. Harerimana Benjamin:
Ibyo kuri twebwe ibyo by'urwaruka kubana mu mahoro, navuga twebwe ngaha mu ntara ya Gitega kugwaruka rubanye mu mahoro haba ruri mu mugambwe cyangwa uwundi cyangwa ishyira hamwe runaka, twebwe ntabyo dupfa bijanye mu buzima bwa minsi yose nabyo dushobora gupfa ngo nikubera tudasanga imigambi. Tuguma dukundanye n'ibi byigwa rero tuza turajamwo biraduhuza cyane, bigatuma n'uwo bafise ako gatima ko gukora ibitari byo aca yumva yuko by'ukuri umuntu mutari mu mugambi umwe ataco muwa mupfa kiretse ko mutamuhije ibyimbiro bya politiki, ibindi byumviro byose by'ubuzima bwa minsi yose abari umugenzi abari uwo mugendana ibijanye n'abajene bo mu migambo itandukanye. Umujene abafite ubwenge bwo kwiyumvira mbega kino kintu banumye ni ciza cyangwa si ciza, akagikora ruko nawe nyine yumva yuko yogikora. Iyo ko gushamirana nako akenshi ico bikunda kuvako birava ko kutamenya kw'abanyamigambwe bamwe bamwe bataba bashobora gutahura igituma politike ihari mbega politike umuntu ayijamo kugira shike kuki mbega ho politike ni giki
abaje basirukira imigambo ubwego gw'intara bari batunzwe gatoki n'ugwaruka ko ari bo bakoresha bashimye kuruca bararumira ari kumwe muri abo barongoye imigambwe ivuga ko itavuga rumwe na leta kandi yemewe na leta atashimye ko tumuvuga izina yatubwiye ko bafite itegeko ryavuye mu burongozi bw'imigambwe ubwego rw'igihugu ko batoza baravugira ku mamikro badahurusha n'uburongozi ubwego rw'igihugu Richard sinzi nka yaje yo gutunganya ibyo biganiro mu ntara za Gitega Karusi na Rutana aratubwira intumbero bari bafise mu gutunganya ibiganiro bihuza urwaruka uri mu vya politike n'ababarongoye kugwego gw'intara
mu mahangiro dufise nuko urwaruka gogira inyifato nziza ibereye umwene gihugu inkingi z'amahoro mu gihugu cabibarutse mbere bakanitaho n'ibijanye n'iterambere mbere rushobore kumenya ibibazo na cyane cyane bisanze biruhanze ibiganiro mwene ibi tubitunganya na cyane cyane mu bihe bihambaye igihugu kiba kiriho kiracamo na cyane cyane mu bihe by'amatora usanga haba hari amahiga noya politike ingorane ziba zibahanze ni cyancane ingorane zijanye n'ubukene ari navyo bica bituma bashobora gukwegegwa muri ibi bikorwa bibi canke biriya
mwomenya ko ivyo biganiro vyabereye muri karitsiye ya Mushasha mu nyubakwa za diocese inkuru ya Gitega Fidel Antoine Sabimana igitega kubwijwe rya Amerika
Kuyindi nkuru yerekeye Burundi ishirahamwe Reporters Sans Frontières gishinze guharanira kwidegembya mu kurondera no gushikiriza makuru ryasohoye ejo ku munsi wa kane itangazo aho rimenyesha ko ryajwe ishinga n'ikete leta y'u Burundi yandikiye ibihugu bitandukanye ibisaba ko abamenyesha makuru indwi bagirizwa kuba barafashije mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi bahunze igihugu boshikirizwa ubutungane bw'ibujumbura iryo shirahamwe risaba ibihugu bitandukanye kudatanga abo bamenyesha makuru ku mvo z'umutekano wabo Nayo leta y'u Burundi ngo yari kwiye kureka kuburabuza abamenyesha makuru ikibutira nyabuna kugurura amaradiyo yugawe inkuru y'umunyamakuru wacu Diane Nininahazwe
Muri iryo tangazo igisata cha Afrika cishira hamwe muza makungu ritagira imbibe Reporters Sans Frontières kivuga ku icuka kiri hagati y'ubutegetsi bw'ibujumbura n'abanyamakuru b'amaradiyo yigenga yaturiwe mu kwa gatanu k'umwaka wahera kibandanya kiba kibi kubw'iryo shirahamwe umufasoni Claire Kantsliba arabibazo vya Afrika muri iryo tangazo yagize ati ku butungane bw'u Burundi bukomeza gusaba ibihugu vyahungiyemo abamenyesha makuru indwi bagirizwa kuba barafashije mu guhakwa guhirika ubutegetsi kw'igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wahera vyerekana ko atashaka na rito leta y'u Burundi ifise ryo kuzohava yugurura amaradiyo yigenga yaturiwe kwa 14 yuko kwezi kwa gatanu nyene Claire Kantsliba yakomeje kumbwira kuri telefone ko atampavu nimwe yotuma umenyesha makuru afatwa ku rugero rumwe n'abashatse guhirika ubutegetsi Twe twaratewe amakenga n'ingene muri rya tangazo ubutungane bw'u Burundi bwise bagiye abanyamakuru babise abagumutsi bashatse guhirika ubutegetsi igitangaje Nuko atari ubwa mbere ubwo butungane nyene busavye ko abamenyesha makuru indwi bogarukanwa vyihuta imbere y'ubutungane bw'igihugu c'u Burundi aha muranibuka ko nka Innocent Muhozi adandetse yaramaze kumvirizwa twe ku bwacu bisa nka ubutegetsi bushaka kubandanya buburabuza abanyamakuru inyuma yaha batari bake banahunza igihugu ku kibazo naco kijanye n'ikibanza Burundi burimo mu vyerekeye kubahiriza abamenyesha makuru mu kazi kabo ishirahamwe Reporters Sans Frontières ntirasohora icegeranyo cayo gisoka ku mwaka kizoboneka mu kwa gatanu ariko naho biruko muwa muramenya ko Burundi bushora gutakaza ikibanza bwari burimo mu mwaka wahera Ishirahamwe Reporters Sans Frontières rikaba ryibutsa muri iryo tangazo ryabo ko mu cegeranyo caryo casohotse imbere y'uko amaradiyo yigenga ari mu byumvirizwa cane I Burundi aturigwa igihugu c'u Burundi cari mu kibanza c'ijana na 145 mu vyerekeye kwidegemvya mu kumenyesha makuru muri Afrika muri abo banyamakuru indwi barondegwa n'ubutungane bw'ibujumbura bagirizwa kuba baragize uruhara mu hirikwa ry'ubutegetsi harimo umuyobozi w'iradiyo y'abanyagihugu RPA Bob Rugurika Patrick Nduwimana aramutswa uyobozi bw'iradio yigenga Bonesha FM Innocent Muhozi umukuru w'iradio na Television Renaissance hamwe n'umufasoni Anani Yuhire arongoye Radio Isanganiro
Radio Jwi d'Amerika i Washington DC tuve mu Burundi dukubitira mu Rwanda aho ihuriro ry'abamenyesha makuru baharanira amahoro mu Rwanda bavuga ko amatora y'inzego zo hasi asigaje iminsi 3 ngo atangure mu gihugu ataramenyekana neza abamenyesha makuru bavuga ko bishobora kugira ingaruka ku banyagihugu bazotora batazi neza uwo batoye n'ivyo bamwiteze ko ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Asumta Kaboyi
Ihuriro ry'abanyamakuru baharanira mahoro Pax Press bamaze kubona ko nta bumenyi buhagije abanyamakuru bafite ku matora y'inzego zibanze azatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha bafashe umwiherero w'iminsi 5 ngo bige neza iby'aya matora ndetse babashe no kuyasobanurira abaturage umuyobozi w'iri huriro twize Imana Robert Bodwe yabwiye ijwi rya Amerika ko niba abanyamakuru bwabo ari bo bajijura rubanda batazi neza aya matora azatangira tariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri ari ikimenyetso ko n'abaturage benshi bashobora kuba batazi neza umurimo basabwe gukora
abanyamakuru bo mu cyango Pax Press natwe bya twinenze twabanje tureba byo tuzi mu birana n'amatora ateganyijwe dusanga mu byukuri yaba amabwiriza aherutse gutangazwa uretse ko cyangwa itegeko yavuguruwe ry'amatora ngisaba isango ariko mu byukuri abanyamakuru turi hano benshi nako twatubize nange ndimo nkeka rero ko nabaturage benshi baba batarayimenya
ingaruka byagira ko kwinjira amatora abantu batayazi n'izi
ingaruka byagira n'abanyamakuru bwacu twabisa tubyibonaho nuko mu byukuri bishura gutuma abantu batitabira amatora kubera kuba batabitegujwe batabimenya batamenya amakuru ahagije cyangwa se abantu bagatora ku buryo nakita gutunguranye ntibature bashishoze ntibature mu abayobozi bakwiye kubera ko babigiyemo batabyite
PC yaritumye sigire asanzwe ari umuyobozi w'ikinyamakuru Family Magazine yabwiye ijwi rya Amerika ko nk'abanyamakuru basanze hari amabwiriza yasohowe na komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'itegeko rivuga byakiranye n'aya matora y'inzego zibanze nk'abanyamakuru badasobanukiwe akavuga ko byanze bikunze n'abaturage batazi iby'aya mabwiriza ndetse n'iby'itegeko
twibwe nk'abanyamakuru n'amahirwe kuba dufite iryo tegeko ariko twibaze se abaturage bo babonye uburyo buhagije bwo kwigishwa iri tegeko hari inzego runaka cyangwa se abantu bari mu nzego runaka batemerewe gutora cyangwa se kwiyamamaza gutanga kandidatire ariko ugasanga ibyo bintu abaturage bashobora kuba batabizi ndetse no kumenya wenda urugero nk'abantu bari mu nzego z'umutekano hasi ku nzego z'umudugudu mu kagari abadaso inkera gutabara umuturage azamenya abo bantu gute ko batemerewe kwiyamamaza umwanya wabaye mutoya ntabwo tuzi niba wenda ruko bikurikiranye n'amatora ya referendum yaje asa nkaho atunguranye igihe cyo gutegura amatora y'inzego zibanze kikaba gitoya ariko ikigaragara nuko nta makuru ahagije ahari
abaturage baganiye n'ijwi rya Amerika benshi bahurije ko bumvise avuga ko hazaba amatora ariko ntibamenye umunsi n'abazatorwa kuri buri tariki hari n'abazi ko amatora yarangiranye n'amatora yakozwe ya referendum
iminsi bizabera ntabwo turabimenya n'amatariki ntabwo turayamenya
nta n'ubuzi igihe uzajya gutorera
oya nzi ko ari mu kwezi kwa kabiri ariko itariki ntabwo ndayimenya
tuzatora mu kwezi kwa ndumva mu kwezi kwa gatatu nzi detaye byose barabyigishijwe kubera yuko bivugwa buri munsi kuri radio wenda haratabashije kujyayo kubera imirimo imwe itandukanye ariko kubona indwaje umuntu mu bitaro niyo mpamvu ntazi iyo makuru ahagije
ntabwo ndumva rwose ntayazi ntabwo nari nabyumva neza ndumva malaria nkubise mu mutwe mbese ndumva sinzi ukuntu
wowe amatora bavuga urayazi
ngewe nzi amatora tuvuyemo yo tujya mu ntago nyazi nzi ko tuvuye mu mategeko yo gutora itegeko nshinga ibindi ntago mbizi
Komisiyo y'Igihugu y'amatora isobanura ko itanga ibisobanuro ku byerekeranye n'amatora ku baturage ibicishije mu nyigisho z'uburere mboneragihugu zigishwa abaturage hirya no hino amatora ateganijwe inzego z'ibanze azatangira tariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri azahera mu midugudu tariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri 2016 azakurikiraho amatora ya komite nyobozi z'abahagarariye inama y'igihugu urubyiruko mu mashuri yisumbuye n'amashuri makuru andi matora azakurikiraho tariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri n'abagize amatora y'abajyanama rusange n'abakandida b'abagore 30% mu nama njyanama z'uturere ariko bakazatorerwa ku mirenge ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu hazaba amatora y'abagize biro y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali kuri uwo munsi akazatorwa na komite nyobozi y'umujyi wa Kigali itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu nibwo hazatangazwa burundu ibyavuye mu matora Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika I Kigali.
Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yaragendeye ku munsi wa gatatu umusigiti w'abayisilamu mu gisagara cya Baltimore aho yashikirije ubutumwa bukomeye bushigikira abanyamerika b'abayisilamu. Kubindi kuri inkuru tumumvirize Eric Bagire w'ubusa.
Uruzinduko rwa Perezida Barack Obama ku musigiti wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa gatatu rwatanze ubutumwa bukomeye bw'inkunga ku basilamu ba Amerika kandi nk'uko umwe mu bahanga bivuga rwakomeje imigenzereze ya Perezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gushyigikira uburenganzira bw'amadini. Kuri byinshi ku Perezida bwa Obama ku myaka 8, umuryango w'abayobozi b'abasilamu bari bamugiriye inama yo gusura umusigiti wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko yabiteganyaga. Kuba yageze mu muryango w'abasilamu Baltimore cyafashwe nk'ikimenyetso gikomeye nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'ishuri rya kisilamu muri Caroline y'Amajyaruguru, Omid Sofi, mu butumwa bwa imbere yoherereje ijwi rya Amerika. Perezida Obama yatanze ubutumwa bworoheje.
We're one American family, and when any part of our family starts to feel separate or second class or targeted,
turi umuryango umwe w'Abanyamerika. Iyo hari igice kimwe cy'umuryango wacu gitangiye kumva ko gihejwe, ko kitareshya n'abandi, cyangwa se ko kibasiwe, birandura inkingi z'igihugu cyacu.
Obama yabwiye abari bateraniye ku muryango wa Kisilamu Baltimore ko ahangayikishijwe n'amakimbirane yibasira abasilamu b'Abanyamerika ku bitero bya Paris na San Bernardino. Yewe n'uwo musigiti wibasiwe n'ihohoterwa.
You've seen too often people conflating the horrific acts of terrorism with the beliefs of an entire faith. And of course recently we've heard
nabonye kenshi cyane abantu bakora amahano n'iterabwoba bitwaje imyemerere rusange y'idini ryose. None vuba hano nabwo twumvise amagambo ya politiki tutakwihanganira yibasira abanyamerika b'abayisilamu.
Umukandida mu ishyaka ry'abarepublican ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump, ateganya ko atakongera kubona hari abasilamu bimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko yashyiraho n'urutonde rwabo abandi barepublican bahanganye bamaganye icyo gitekerezo. Ahmed Ran ufite ubwenegihugu bwa Pakistan n'ubwa Amerika n'umufasha we bavuga ko byishimiye Obama n'umukandida w'abademokrate Hillary Clinton kuko barwanya ivangura ry'abasira abasilamu. Obama yavuze ku ngufu za guverinoma ku gukorana n'abayobozi b'abasilamu muri Amerika mu kurandura icyageragezwa cyose nk'ubutagondwa bwa bamwe mu basilamu.
This warped thinking that has found adherence around the world, including as we saw tragically in Boston and Chattanooga and San Bernardino, is real. So all of us had the task of
byararandagatanye ku isi yose ishyano riragwa I Boston, Chattanooga na San Bernardino. Ibi byose si inzozi, ni ukuri. Ubu rero twese dufite inshingano yo kwerekana imyemerere yacu mu madini mu buryo bwo guhuza abantu aho kubatanya no kubacamo ibice.
Obama yahamagariye abanyamerika kugutsimbarara ku ndangagaciro za Amerika nk'uburenganzira bw'idini, kubabarirana no kubahana.
Urukino rwa nyuma rwa CHAN iriko ibera mu Rwanda ruzohuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Mali. Mali ikaba yaronse ubwo burenganzira itsinze Cote d'Ivoire igitsindo kimwe ku busa. Abakurikiranye izo nkino bamenyesheje ko atagitangaje kubona iyo migwi igera mu rukino rwa nyuma. Desire Hatungimana arabiducira ku mayange.
Urukino hagati ya Mali na Cote d'Ivoire n'urukino rwatangiranye ishaka rikomeye cyane aho iyo migwi yashaka kuronka igitsindo hakiri kare. Mu minota ya mbere Cote d'Ivoire niwe byaboneka ko isumbye ya Mali, mbere ku minota y'9 Baudelaire Fulgence umupira wiwe ukaba wagaruwe n'igiti cy'igori. Muri icyo gice Cote d'Ivoire yabandanije isumbye ya Mali kizigenza uwo mugwi, nawe nyene akaba yaronse akaryo ko gutsinda biranka. Ku minota ya 18 Marius Gregoire akaba nawe nyene yahushije igitsindo cya Cote d'Ivoire ku mupira waruvuye mu mfuruka z'ikibuga mu gihe yateye umutwe asigaranye n'umunyegori gusa igitsindo kiranka kwinjira. Ku minota 31 ku buryo bwa mbere bugaragara bwa Mali, umukinyi Kamara yakoze umupira n'amaboko umusifuzi aca atanga penalty, ariko Koulibaly atashoboye kwinjiza kuko umunyegori wa Cote d'Ivoire yawufashe. Icyo gice kikaba cyagiye kurangira rero ari ubusa ku bundi. Mu gice cya kabiri iyo migwi yabandanije yerekana urukino rwiza cyane, aho byaboneka ko iyo migwi isa n'iyinganya inguvu. Ibitsindo byashakishijwe hirya no hino ariko uburyo ukaba bwabaye buke cyane muri icyo gice kuko byanaboneka ko abakinnyi batanguye kunanigwa. Imipira myinshi ntiyari gishikira n'abanyegori. Ku munota wa 90 umuhagarikizi wa kane ahigiye kwerekana ko bongeje iminota 3 y'agasunuzo, Yves Bissouma yaciye atsinda igitsindo cya Mali ikironka insinzi. Kubona rero Congo na Mali arizo zishika mu rukino rwa nyuma abo twaganiriye ugo rukeno rurangiye batumenyeshije ko bidatangaje kuko iyo migwi ngo yitwaye neza muri rino shane iri kwirabera mu Rwanda
bo bamaze gushika muri kimwe cy'akane ntabwo nigeze ntekereza ko Mali okay nabonaga Mali yakinye neza igihe yatsindaga Tunisia ako nari nabonye uburyo Cote d'Ivoire itsinda Cameroon ibitego bitatu ku busa nkabona yuko Cote d'Ivoire ishobora gushika muri finale ikaba yakina na Congo Mali kuba yageze kuri uyu mwanya ishobora kunaniza ikipe ya Kongo nubwo izabifite abafana benshi baturutse Goma Bukavu n'abandi basanzwe bari Kanzayire hano muziko muri Kigali harimo ikarite yitwa Kanzayire imaze igihe kinini imyaka myinshi ishobora kwempoza na ikintu cya gikombe
aya makipe yose na makipe ageze finali abimerite urebye ukuntu yaba Kongo yaba Mali kuva yanatangirayo ntiratsindwa umukino numwe Kongo nayo urebye yakinye n'u Rwanda urebye ikipe yayigoye cyane yagoye Kongo n'u Rwanda aya makipe rero kubona ageze finale gusa je mbona Kongo na Mali ariyo mbona yuzuye ahantu hose haba defense haba mwizamu haba muri attaque haba hagati hose iruzuye
navuga ni Kongo na Mali nta gitunguranye kinini ku ikipe y'igihugu nka Mali urebye uburyo urugendo rwabo rwatangiriye mu karere ka Rubavu ikipe ikiri jeune cyane abasore bakiri batoya bamenyeranye bamaranye igihe bakinanye ibikombe by'isi by'abari munsi y'imyaka 17 bari bakubutse i Dakar muri kani y'abari munsi y'imyaka 23 bitwaye neza navuga ni ikipe apa ariyo kuba ari ikipe y'igihugu yari imaze kuba nka club basore baziranye ariko tukavuga tuti Kongo niyo kipe yari inyuma y'u Rwanda buri wese ashobora no kuba yavuga Kongo ikigera aha ashobora kuba yayiha amahirwe
ntabwo ava kubya gutunga cyane ava ari ibintu ariteze ku ruhande rwa Kongo nyine niyo kipe mu kipe zose zisigaye hanga ubonaga ko byibura ifite abantu benshi cyangwa se ifite naho bafana benshi cyangwa se yumva ko iri mu rugo kurusha n'izindi zose naho ku ruhande rwa Mali ngiye navuga niyo kipe mana himahirwe cyane mino cyane kuko ni kipe yagaragaje ko ntago itinye ikipe yose ikipe iraza ishobora kuyitsinda bibiri ikabyishyura ishobora kuyitsinda bitatu ikabyishyura so numva ko muri izina mu kipe yose yarasigayemo ane yarasigayemo cyane cyane numva ko izi kipe byiri nizo kipe numva ko zakwikoze kuri finali umwe
twabamenyesha rero ku rukino rwa nyuma rwo gusozera rino higanwa rya shane rya rimaze indwi zibiribera i Kigali mu Rwanda ruzoba ku munsi w'Imana isa 12 n'iminota 30 rukazohuza Republika ya Demokarasi ya Kongo na Mali Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Njuti mwese muduteze amatwi mukanye turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana asubira twibutse ingingo nkurunkuru za zigize amakuru yadushikije Aloyce
Igihugu cy'u Rwanda kiragirizwa kugira uruhara mu ruhagarara ruri mu Burundi raporo y'abahinga bishiramwe impuzamakungu bagenzura ibihano byafatiwe Kongo ivuga ku Rwanda rutororokanya kandi rugaho imyemenyerezo ya gisirikare abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi mu ntumbero yo gukura perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ku butegetsi muri Centrafrica naho ishiramwe impuzamakungu ni riratangaza ibirego bishasha byo gufata abagore ku nguvu byakozwe n'abasirikare ba ONU ba MINUSCA bagiye kugarukana amahoro muri Republika ya Centrafrica amakuru ku magara y'abantu ishiramwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu MS riragabisha ko atagihugu cyo kwakira amaraso atanzwe n'abantu baje bava mu bihugu birimo umugera wa Zika umugera utegwa n'imibu uwo mugera ugwiriye mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo cyane cyane mu gihugu cya Brazil kandi ubangamira abakenyezi bibungenze abaganga bakeka ko uwo mugera wa Zika woba hari ico wonona mu bwonko bigatuma hari abana bavuka bafise imitwe mito Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yemeye gufashisha igihugu cya Colombia amafaranga hamwe n'izindi mfashanyo aho ni mu gihe Leta ya Colombia iriko hitegura kurangiza ibiganiro n'abayigwanya
Njuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha aha niho bigarukiye turabashimiye mwakoze kudutega amatwi mukanye ibiganiro byacu birabandanye imutango
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.